mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Bategetse bacu ntibatwumvira iki ntaco cyavuyemo urabona rero ingaruka y'ibyo atacyo cyavuyemo twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka y'imifurege batatwubaki ngirengana igisagara ko boyisubiramo bakayubakira bakayihinzira imwe.
Uyu ni umwe mu banyagihugu w'Umurundi aba muri komini Buganda intara ya Bubanza yaca ibitoke muri Ntunga avuga icyo basaba ubutegetsi ku kibazo cyo kwirinda imyuzurira. Iyo nkuru ijanye n'imvura y'isegenya yarayihitanye utwana tubiri turayigaruka ko handi hato. Turaza kandi kugaruka ku nkuru yerekeye inzego z'u Rwanda zivuga ko zigiye guhiga n'abasize bakoze jenoside bagahungira irya nino. Mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze naye ndabiciye ku masonga mukanya abana babiri baritavye Imana kuri no wa Mungu biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komune Buganda intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi. Amazi atari make n'imirima navyo vyarononekaye. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye kuraba uko vyifashe.
Igisagara cha Buganda kiri hefo y'ibarabara rya Bujumbura Rugombo nico cahuye n'amasanganya turutse ku mvura nyinshi yaguye kuri w'Imana ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Umukuru w'umutumba Gasenyi niyo nzima Edi wasinzikaye cyane yemeza ko iyo mvura yononye ibitari bike mu miryango y'abaraye babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri ntibari bafise ayo bacira nayo bamira. Mu gitondo cuno wa mbere umukenyezi Irankunda Bienvenue ntiyashoboye guha ikiganiro ijwi rya Amerika kubera marira aririra ikibondo cibo cyahitanywe n'umwuzure. Bigirimana Pasikari umugabo w'umukenyezi yari umutima amenyo yabwijwe rya Amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro.
Tewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka bibiri umugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye maze kugoma baje mu nyuma ni bamutoye. Yego
iyo mvura y'isegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu. Abanyabuganda baraye bashikiwe n'ivyago bavuga ko itunganywa igisagara cabo riri mu bituma haba imyuzure muri no minsi imvura igwa ari nyinshi. Bafise ico basaba
ico byaturutse ko nibintu bimaze iminsi bimwe bigerane igisagara ca Buganda. Mu mvuzo bwa mbere ico nobona nuko maparasera yacu ntabwo ateguye mu buryo bwa kijambere inaho duti mfane kubyerekeye amazi yigwirirana rirenze urugero ni leta yo ora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagarara.
Dufise ishavu rikomeye cyane na cyane cyane twari tuye abategetsi igihe bari kubakira ibarabara rya Sojeye twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu Nyamitanga Kagunuzi bagiye babikora. Ariko twebwe ico gihe abategetsi bacu ntibatwumvira iki ntaco byavuyemo n'erere ingaruka y'ibyo atacyo cyavuyemo twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka y'imifurege batatwubaki ngirengana igisagara ko boyisubiramo bakayubakira bakayihinzira imwe amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu.
Mustaneri wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga 50 idafite iki kumusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka. Abakozi b'Imana bane bo mu idini ya Emmanuel ahi Buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impome z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahenutse kubera igihuhusi. Ibyatumye haba ubukene bw'umuyaga nkuba abawukoresha ahi Buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine Buganda y'intara Cibitoke. Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru yo ku Burundi abarundi bagiye gutanga intererano y'amatora yo muri 2020 hisunzwe itegeko nshikiranganje ryashizwe ku mugaragaro kuri no wa mbere uko ritunganijwe n'abo rizokwega. Ni muri no nkuru ya mugenzi wacu mu Burundi Fidelity Shats itanga ishaka.
Itegeko rishizweho igikumu n'abashikiranganje babiri uw'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uwo mushikiranganje w'ikigega cya leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. abanyagihugu babiri meze n'aborozi iryo tegeko rivuga ko hadotozwa amafaranga 200,000 ku nzu ku mwaka naho ugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abazotanga 1,000 ku mwaka ku bakozi ba leta inyano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera umushirangaji ntwa hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yabiciye ku mayange
ku bakozi batarenze 50,000 zotanga amajana 5 ku kwezi abarenze 50,000 gushikana ku ijana bazotanga 1,000 ku kwezi guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 200,000 guhera ku 201 uvuga urenza 200,000 gushika ku 205 wazotanga amafaranga 500,000 ku kwezi guhera ku mafaranga 105 ni faranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi renza nabo umuliyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka
iyo ntererano umushiranganje w'intara hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato kubwiye umushiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineze y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho yamanaho biruko iyo tegeko itegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara tubeje umushiranganje k'umukozi wa leta atazonyugwa n'izo nyigisho k'umushahara w'utazokugwa ko yishuye ati
nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya n'isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera iyo byandika ikibazo cyo kikigo iyo twandikira hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa jewe rero ico nzi nuko abarundi bose nukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri n'abandi kuri umugambi wo guterera amatora
iruhande abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta iryo tegeko riravuga kandi n'iyindi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nk'uko Pascal Barandagiye yabivuze muri iyo migwi harimwo amashyirahamwe atandukanye abarundi baba hanze ndetse n'abo madini atandukanye ku bijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitinye izina c'interano bazotanga Pascal Barandagiye umushinjanje ntara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese interano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze ariko RCPC azoheza akagumana Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihugu bizwe n'amashyirahamwe atandukanye amashengero hamwe n'abandi abazoterera amatora bazoca bajana USPC umushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakabayo n'igitabo bazokwandikwamo kiriho kirategurwa n'iryo tegeko rivuga yuko abantu bazoterera amatora kugushaka umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabajijwe kutwo USPC tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro canke kutwo USPC utazoba dufise azotora 2020 ivyo umushiranganje natinyene yavyishuye
izirecepise nukubwira ubwa mbere na mbere controle ishoboke kandi umwe ne gihubwira guha amafaranga ataca sigaranye ucumengura mwivye so kugira ngo baze bagukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine ivyo babitanguye kuba ivyigitsure kandi atariyo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi mbe gutaterere ntazotora kene nibazotora rero azotora koko nanaho bihuriye
itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2018 naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye mu matora yo mu 2020 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana icyo umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabwiye abamenyesha makuru nuko igihe cyose amafaranga akeneye mu matora azokwira baduca bahagarika izo ntererano naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12 intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze 5 million. Abandi Barundi barakurikiye kuva icyo gihe na cyane cyane abari mu nzego z'igihugu n'abegere mugambwe wo ku butegetsi CNDD-FDD i Bujumbura Fidelite Ishatse ijyu rya Amerika
Fidelite ishatse urakenuye ndanasabe n'imbabazi kuko mu ntango nayo nakwise itanga ishaka nta kantu rero kari kaciyemo mudutunge mu kanya ca tubandaniriza mu Rwanda ariko imbere yaho akaruhuko gato
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Hijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi, no muki nyarwanda, dukubitire rero mu gihugu cy'u Rwanda, ubushikiranganje bw'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu y'ubutungane na sentare nkuru, bavuga ko bagiye kurondera ingene bata muri yompi abasize bakoze ibyaha vya genocide bagahungira hirya no hino. Asumta Kaboyi, umenyesha makuru hijugi Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, araduha ibisobanuro.
Ibi byatangajwe mu nama yahuje inzego za Ministeri y'Ubutabera, y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubushinjacyaha Bukuru n'abagize Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda kuri uwa mbere. Inama yigaga ku kibazo cy'abasize bakoze genocide bagahungira mu mahanga kugeza ubu bakaba bataracibwa imanza. Izi nzego zose zagaragaje ku Rwanda ruhangayikishijwe n'umubare munini w'abarenga 70,000 baburanishijwe n'inkiko Gacaca bagakatirwa badahari, kugeza ibihugu bahungiyemo bikaba bitarigeze biboherereza u Rwanda ngo baze kurangiza ibihano byabo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwanavuze kandi ko bwamaze kohereza impapuro zirenga 800 busaba ibihugu birenga 30 guta muri yombi abo bantu, ariko kugeza ibihugu byinshi byarifashe kuri iki kibazo. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yavuze ko uyu mwaka wonyine bamaze kongera gutegura izindi mpapuro 500 zigikorerwa amaperereza. Uyu mubare numara kurangira uziyongera ku bandi batari bake basabirwaga gutabwa muri yombi n'ibihugu bibacumbikiye bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Mutangana avuga ko ibihugu byinshi bikomeje kugaragaza ubushake buke bwo kohereza abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda kuza kuburanishwa n'igihugu bakoreyemo ibyaha.
Nyuma y'imyaka 23 mu by'ukuri ibihugu bimaze gukora akazi katari kenshi cyane kugira ngo abakoze genocide bakishyuzwe ubutabera. Hari ibihugu bitandukanye byo muri Afrika, hari Zambia, hari Malawi, hari Ethiopia, hari Uganda, hari amasezerano ya CPGL, ibihugu byo muri CPGL, hari ibihugu byinshi dufitanye amasezerano ariko bitihutisha kuyashyira mu bikorwa. Hari ikibazo kigomba gukemurwa ku rwego rwa politiki za Ministeri z'Ubutabera, Ministeri z'Ububanyi n'Amahanga zikavugana kugira ngo n'akazi k'ubushinjacyaha bukurikirane izo dosiye gashobore kwihuta.
Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko umurimo wabo wo gushinja ugomba kubanzirizwa n'ibiganiro byo mu rwego rwa politiki byahuza za Ministeri z'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda n'iy'Ubutabera mu rwego rwo kubanza kumvikana n'ibihugu byakiriye abo bantu. Umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Nduwungirehe Olivier yemeza ko batangiye ibiganiro n'ibihugu byakiriye abo bantu nubwo avuga ko bitoroshye.
Hari ibiganiro bigamije kugira ngo dusinyane ayo masezerano ya extradition. Ibihugu tuzi ko bicumikiye abajenosideri dusinyane ayo masezerano, hari ibyadusubije, hari amasezerano twasinye nk'uyu mwaka twasinye ngira ngo Malawi, Zambia, Ethiopia, ariko hari ibindi bitigeze bidusubiza. Hari ibihugu rero kandi bituzi ko bicumbitse abajenosideri benshi ariko bigenda buhoro cyane mu kubaburanisha, navuga nk'ikibazo cy'u Faransa, Ububiligi ndetse n'Ubwongereza. Hari abantu bakorwa iperereza mu Bubiligi kuva 94 bamaze imyaka 23 bakorwa iperereza, tukaba rero twibaza tuti iperereza rishobora kumara icyo gihe cyose gute?
Abatarabasubije murabigenza gute ibihugu bitabasubije?
Tuzi ko hari ibihugu bidafite byakingiye ikibaba abajenosideri byo birazwi, ariko hari n'ibyo bindi bihugu bifite ubushake buke tuzakomeza kuganira nabo.
Ministre Nduhungire yasobanura ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yatangiye kwifashisha imiryango mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika zunze ubumwe ku buryo hari icyizere cy'uko abakurikiranyweho ibyaha bya genocide bafatwa binyuze mu buvugizi bw'iyo miryango. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu kirundi na Rwanda. Ibiganiro vy'incuro igira kane vyahuje abarundi mu kiringo c'imisi 13 Arusha muri Tanzania vyasozerewe ku munsi wa gatanu uheze atamasezerano abarundi bapfunditse yotuma igihugu gisubira mu ituze hamwe no mu nzira y'iterambere. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi Frederic Nkundikije mugenzi wacu yavuganye n'abanyepolitike babiri bari bitavye ivyo biganiro. Leonce Ngendakumana arongoye umugambwe Sabanya Frodebu, Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL, yongeye kandi aravugana na Ildefonse Rugema we n'umurundi akurikirana hafi ibibazo vya politike. Leonce Ngendakumana aratangura yishura ku kibazo catumye abarundi badashobora kwicara hamwe n'ikibazo co kumenya ivyahavugiwe. Reka tubatege amatwi.
Nibyo twagiye yarusha mu minsi iheze mu gikorwa cyo kubandanya turondera ingene abarundi twuja hamwe tukumvikana ingene twokubaka igihugu cyacu tukakibanamwo mu budasa bwacu. Igihugu kiragira ijambo, kiragira ishusho nziza mu karere eka mbere no mu makungu. Nk'uko bivuze rero twamaze iminsi 13 abantu benshi bibaza ko tutakoze ariko twarakoze kuko hariho ibitari bike twateguye turashikiriza umuhuza hama mu mikwi naho nyine turabihanahana birageye ico bivuze ko kugira rero ngo abantu bumve neza uko byagenze byo byiza mudufashije tugafata intumbero yo kuvuga cyane cyane uko byari byifashe ko twabibonye nico kokoga kugira ngo abantu nitwame duharira dutana kumwikomo dutana kwishavu ibyo twararonze umwanya ukwiye wo kubivuga tukagiranya ngaco bimarira abarundi. Rero nagomba mvuge ndi kuba dufatiye ku byari bihasanzwe bihari ibiganiro biriko bimara imyaka itatu byuguriwe i Kampala hana birabandanya i Arusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine twageze aho tubishyira mu migwi ine. Ibyari bitekanijwe rero ubu kugira abantu babyumve neza kwari uko kuri ibyo bibazo twashyize mu migwi ine tubitarira ko tugakuramo icyegeranyo bamwe bita akoro abandi bakacita fiyedoruti niko byavugwa ngaho. Ibyo rero byarabaye ibyo twashyize ko mu kwezi kwa kabiri barabyishyikirije baratubwira rero bati ubu twiteze ko mubiganira ko mukajya mu migwi. Imigwi yarashinzwe umugwi wa leta nawo bari kumwe umugwi w'abatavuga rumwe na leta nabo bari kumwe haravuyeho n'imigwi ibiri manuza jambo ya societe civile n'abahanga utarabarongoye igihugu cy'u Burundi n'umuntu atari mu mugwi w'Ombudsman. Hanyuma rero twarakoze bamwe bamwe bose baragira integuro nk'uko niko ndabivuga turazihanahana. Hanyuma icyagoranye nk'uko bivuze ni inama za bose hariho icateye
ego me ivyo turabigaruka ego me rekana mwe mushya ntahe Jacques Bigirimana amutubwira ko ikintu mwibaza co bacatumye abarundi bamara iminsi 13 ego me nivyo mushya ntahe wose ngenda kumana navuze ko hariho ibitari bike mwashoye gushika ko ikintu catumye ariko abarundi baticarana kugira ngo batore umuti wibazo byose bihari rekana wo tura bito umuti wibazo byose ariko bagatori inyishu zibazo byinshi bafitaniye hagati yabo nibi.
Umakoze nyakubahwa mugenzi kumpa iyo jambo hanyuma kandi kinashaka kuramutsa nongera rewo singera kuma nongera ndamutana bose bari kwatwumbiza cyo mumenya nuko nuko yagiye kubivuga icyaranze ibiganiro twa twagiyemo kwavuye ahanini kukudashaka kwa bamwe nkuko mubizi umuhuza agitanguza ibiganiro k'ibyugurura yashyizeho imigwi ibiri itarenga ashyiraho umugwi w'imigambwe yose yaserukiwe muri ibyo biganiro imigambwe iva mu Burundi imigambwe yaserukiwe n'abaje bava hanze imigambwe ya opposition extérieure n'imigambwe ya opposition interieur hamwe n'umugambo uri ku butegetsi abahoze n'abakuru b'ibihugu nabo bise abacteurs politique abo acavuga ati hamwe na Ombudsman na leta rero avuga ati abo mwebwe murumva ko muri abanyepolitiki haramutse hageze n'ikivamwo mwogishira ko umukono nk'abanyepolitiki gira rero umugwi umwe ati abaserukira societe civile amashyirahamwe y'abakenyezi ayugwaruka ayabihereye Imana n'ayabamenyeshamakuru namwe tubafashe nk'abahanuzi mujya kuguhanura mwongera mwunganira ibizo byavuye mu byo abanyepolitiki bazabashyikirije namwe gira umugwi wundi atagira imigwi ibiri munyumvirize abarundi batwumvirize batwumve atagira imigwi ibiri ati turazi yuko mwe mwamigambwe mwe tubashize hamwe mu budasa bwanyu mu kutumvikana kwanyu mu bya politiki ati ariko turazi neza yuko imigambwe yongowe n'abahunze bahunze leta leta none iringaha yaje bahunze umugambo uri ku butegetsi none umugambo uri ku butegetsi waje ubu rero niko kanya kuko mwabantu mwe muvuga yuko mufite ibyo mwagiriza leta muyibyagirize muri kumwe muri ngaho ibihakane tubyumva muyivyemeze hama natwe turi ngaho kugira ngo tubakire urubanza ati nta kandi karyo atari uko mukorera muri uno mugwi umwe mwagirizanye muharire mudahezanyayo hama mugire icyo mwumvikanye ko tuti turabyemeye ati kandi isare muyigumamwo mwese tuti turabyemeye bamwe rero bitwa ngo ni opposition radicale barongowe na Gwasa Gato harimo n'uyo mushinga ntahere wonsegera ku mana basi dushobora kwicarana n'ino migambwe nijivuye Bujumbura mbere bakatwita ngo imigambwe iri mu kwaha kwa leta bongera bati ndushobora kwicarana n'umugambwe uri ku butegetsi baca baranga icyo muhuza dutegetse batavyanze umuhuza akiri muri sare
muri aka kanya turafite no muundi mutumire turi kumwe na Idefense Rugema ari n'umurundi abahanze yaba mu gihugu cy'Ubwongereza akaba ari mu barundi benshi cyane rwose batangaye kumva abarundi batashoboye bagiye Arusha batashoboye kwicarana amasomo yandi mu minsi irenga cumi bahawe mushinga ntahe Idefense Rugema mwiriwe neza
mwiriwe neza mushinga ntahe nkundikije
murashaka kutubwira ukuntu mwakiriye ibyabereye Arusha ukuntu abarundi bagiye bakamara iminsi 13 bicaye hamwe ariko ntiwashobora kwicara mu cumba kimwe kugira ngo waganire ibibazo bihanze abarundi kandi tuzi ibibazo bihanze abarundi ari byinshi muri iki gihe twavuze ibibazo by'impunzi eka ubukene eka n'ibindi insiguro mwo duhaniye
ego me insiguro no tanga nari insiguro no tanga mvuga ico twiyumvira cyo tuma abo banyepolitike bahuriye Arusha badashobora kumvikana canke tukashobora no kubisigura mu yindi ntumbero twibaza tuti ubu muri iki gihe murabona nkuko reje kwivuga hari abanyagihugu isinzi bagore bahanze igihugu hari abagore hagati mu gihugu kubera inzara n'ibindi urumva rero twibaza yuko ubu abanye politike ibyo boba bafise bagwanira bindi cyane cyane by'icaro bya politike bo bishira hamba vuba hanyuma bakaraba by'ukuri bakaraba by'ukuri ingene bo gerageza kugira abanyagihugu bave muri ayo magogo abarimo ariko rero ico nayo impeje kuvuga ni cerekeye ingene abanye politike tubanura tukaraba ingene bo abari kugerageza bakumvikana mugabo ikibabaje nuko muri iki gihe abanyagihugu twese turabanyagihugu dushaka gutaha mu gihugu kugira twishire twizane abanyagihugu bagore bahanze ni benshi ubu rero nta n'icyizere tubona nta n'icyizere dufise cy'uko ibintu bishobora kuja mu buryo vuba
Idefense mega abanyapolitike bariko baraganira bariko baganira ku muzi w'ingwane z'Uburundi z'Abarundi
Emwe aho rero ni ico nikindi kibazo kuko murabona iyi Arusha ibiganiro bya Arusha bitwa yuko ari Arusha ya kabiri murazi Arusha ya mbere uko byagenze ariko rero twegwe ico twibaza tubona yuko burya barundi turafise ukuntu tutavugana ukuri
izo
rero nibaza ko ari kimwe mu bishobora gutuma naho nyene izo biganiro atacu bizoshika kuko ntiturubahukana ngo tuvugane ukuri
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses amwiriwe neza muri hehe Pretoria muri Afrika y'Epfo yego me izina ry'ikirundi ninde niyo nkuru Moise duga ku ijambo ikibazo cy'imbuyiro
yego cyane ikirigiri hagaritse umutima cyane nk'abanyagihugu usanga twaraje mu Burundi tukajyanze igihugu twarabonye ibijyane bari bagiyemo byamaze icyumweru cyose ndi yose ngaha iminsi umunani irenga ubwa nta kintu na kimwe byavuyemo ikintu kibitangaza ntitumenya neza ko abo banyepolitike bari bagiye kuyaga ku neza y'umunyagihugu cyane bagiye kuyaga ku neza y'igihugu iwabo icyo nisobanura cyane cyane nuko aba banyapolitiki bo kwicara hasi bakumvikana bagasira ineza y'umunyagihugu kira munyagihugu nawe nyine akinga nawe igihe yo taha mu gihugu cyaje uri mu gihugu akumva ko igishyira kizana kandi agira kuko amahoro nubwo ndashyira imbere y'imbere ngo nuko bahase ku mutangayira imbabazi ku bafata ibitegekaje ubutegetsi.
Murakoze niyo nkuru Moses mu Shanghai wose ngenda kumana. Kibazo cha niyo nkuru ni kibazo abarundi benshi bibaza, murashaka kumubwira mukamwumvisha ukuntu abanyapolitike bari yarusha batari yo kunyungu zabo bari yo kunyungu kuneza z'abanyagihugu asa n'utavyemera cyane.
Asa n'utavyemera kandi umuntu abiravye yo haba bifata uko nakubwiye mu ntango yuko mu ngorane zahabaye ari kubera ko bamwe bagiye bafite ibyumviro byabo mu mutwe leta nabo bari kumwe naho batabyemera ko bari kumwe ariko bari kumwe kuko ibyemezo birahari bo bari bagiye bazi ko bagiye gutahukana ibiganiro n'urupapuro rw'inzira rw'amatora wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bataganiriye n'abandi ibyo bagiye babyishyize mu mutwe uko ariko urumva ko bigoye. Hari abandi bo muri opozisiyo nabo mu matabwa rumwe na leta bavuga bati ibyo biganiro n'ibiganiro bigiye gutahukana ibyo biganiro nyine byabereye rusha mu Burundi bigatuma abari ku butegetsi bigumira ku butegetsi bijandajandira atana kimwe ibiganiro bigaca bihera. Ariko jewe uko nabibonye abantu nk'uko aba bose bari kubatse abandi babibuze ntituramenya neza icyo turi ko tubaganira icyo ari cyo. Turabiyumvira ko bari kubaganira gukingira ibibanza barimwo cyangwa gushikira ibindi bibanza ndanije abantu bagwanira ibibanza barimwo ndakumenyesheye ko tutazigera dutera umuti w'abanyagihugu tuzaba dutera umuti w'ibyo nyine mugo tuzoba ari umuti kuko ingane zizoguma.
Reka nicyo kibazo cy'umushyanahe niyo nkuru Moses tukibaze na mushyanahe Jacques Bigirimana mwo kumvisha gute niyo nkuru Moses muravye ibintu byabayarusha ko abanyapolitike bari yarusha batari kubashira inyungu zabo imbere aho gushira inyungu z'abanyagihugu imbere.
Urakoze cyane gye ndagenda babaze none igihe umuhoza atumira abantu agatumira imigambwe n'abandi bose mwabonye yatumiye ku rutonde bari bagiye bitavye bagiye gukora iki abo bitago ni opposition radicale bari bagiye kurondera iki mbega icyo barondera bakirondera kuri inde igihe leta igiye yari igiye gukora iki. Umuhuza igihe atwugururiye ibintu yavuze ati ahatari muri kumeza yabari ko barasaba n'abategerezwa gutanga ati jambo nsozereye ko mumenye ko mugiye kuganira gusabwa no gutanga mugiye kuganira la politique dit donner et de recevoir iyo migambwe none kabanya kubaho ko leta yari ngaho yangiye iki kugira iki sabye yangiye iki kwicarana n'usabwa.
Ego mereka tubaze mushana defense Rugema mwavuze ko akizero gashora kwari gake muri iki gihe ariko twumvise n'ibiriko biravugwa ako kizero karagabanuka gusumba amajambo twumva no gutanga no gusaba ivyo si vya bindi abarundi bama binuba mushana he defense Rugema.
Nibaza yuko ngira ntituvyumva kimwe ariko burya rero tubirabye burya abanyagihugu bumva ibintu mu nzira yoroshe kandi yumvikana ariko izo nshabwenge nabonye politique bama bashaka gushira infobeko muri ivyo biganiro ntidushobora kumva ingene bashobora kuba bari bazi yuko bazoja rusha kuganira bakabitegura bagashikayo bakamara iminsi 10 irenga hanyuma bakavuga ngo ntibamenye neza icyo baganira n'icyo bataganira.
Nuko rero nshuti bakunze ibijuru rya Amerika kabanonga haduce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turashimira amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashoboye kumva mu ntango yakoze Fatuma Limasi Kalala yatunganije ibiganiro tutibagiye na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nari kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategurira rukongera kabashikiriza amakuru y'ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twahisango higiye cisaha imwe n'iminota 30 mu yandi makuru tukiriko turaba tororokaniriza.